mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwirwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'uyu mugoroba. Bahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Kurebe ibintu ya parke aba kinyene bakabaga mu himba nyene niko biteza kugera tubona ko abantu bashobora kurikugwa bakabananya bashobora kwifuza gutungana bide games.
Woni Patrick Nduwimana uyobora ishyirahamwe Parse mu Burundi avuga ku banyamuryango babo bafungiwe muri gereza nkuru ya Mpimba, agasaba ababishinzwe kubarekura. Iyo nkuru n'izindi zivuga ku Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Abanywanyi batatu bishyirahamwe ryigenga Parisem barimo umuyobozi waryo mu ntara ya Muramvya bafungiwe mu ibohoro rikuru rya Mpimba kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Umuyobozi wa Parisem Faustin Ndikumana arasaba ko abo banyamuryango babo barekurwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza ukorera Bujumbura mu Burundi.
Babiri kuri aba batatu bafunzwe ni indongozi zo mu ishyirahamwe Parseme rihamagaje Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama. Umwe atwara iryo shyirahamwe mu ntara yose ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi, uwundi nawe ariserukira muri komine Yambuye muri iyo ntara nyene mu gihundu agira gatatu ari umunywanyi waryo asanzwe. Watanguye guhagarikwa n'ubutwara Parseme Mbuye hari ku igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatandatu guheze. Hakurikira umunywanyi asanzwe nyuma y'iminsi ibiri imbere y'uko hashikirirwa umukuru ku rwego rw'intara nyuma y'indi minsi ibiri. Mbega n'abanywanyi b'ishyirahamwe Parseme bahagaritswe kuzihembo. Inshuti yihabwa na Faustin Ndikumana umukuru w'iryo shyirahamwe.
Ishyirahamwe Parseme risanzwe rikurikirana ibintu bijanye n'abantu bashobora gufungirwa ubusa bizeye hagati ya kazi na muntu mu ntara ya Muramvya kuva mu 2012 ku mwaka mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kw'indwi twatugira inama ihuza abajeje intwaro n'ubutungane mu ntara ya Muramvya n'abandi bashobora kumuca baterere kugira ture ko ibyo bintu byohinduka arafungi bagafungurwa canke tukaraba icyo arafungi. Izo rero zamwe habanje kuba icyo twita enquete mu mapisa abo twitariro twebwe iwacu abarasore direct abanyagihugu biyemeza yuko aho bari babona ikintu kitagenda neza bashobora kukivuga bakigira abajeje intwaro canke bakakigira abamenyeshamakuru canke twebwe bijanye no kugira ituri intwaro ibere cyangwa atayamaze na muntu. Iyo nama rero kuba yokoranye ihuza sosiyete sivili bigambye harabindo bati barahagarikwa abandi ngo baraba ngo bafungirwa ubusa baca bamagiza yuko uwo bego parasenge bikikorana n'imigambwe imwe idakorana n'iyindi.
Ndikumana asanga ata kintu na kimwe cobuza ko abanywanyi bishyirahamwe giwe borekurwa bakaburana bidegenza mu gihe ubutungane bwo butaraheza amatohoza.
Urazi urwaje kubyo araboneka neza yuko iyo nama n'ubundi iyo hije ko mu gatatu kandi gahuza abo bose twebwe ari cyo gitwibonere twaje tubiratura yibasigurira inyana isanzwe bikogwa baguha bikurikirana mu nyuma rero tukabona ko Muramvya bitabura kubera abasha n'ubabizi mbwa baravuga bati iperereza naryo ryagize amakenga bicakubana nari bikurikirana turavuga tuti nta kibazo kurikirana tuyo twaje ko atakibi turakurikirana turabona tuvugana n'ubutwari iperereza mu gihugu hagati barabashikana harya barabaza twese turasigura tureka rimwe n'ibyo bintu bikogwa mu nyuma yo baravuga ati rero itohoza ariko ko ritabandanyiriza muri iyo kimana reka rebe bitume bigenda bifatwe na ministere publike parti niho rero baca bihereza ministere publike. Ubirebe ibintu ya parke aba bakinyene bakabaga mu himba nyene niko biteza kugera tubona ko ari abantu bashobora kurikugwa bakabananya bashobora kwifuza gutungana bide games.
Umukuru wa Parseme hari n'ikindi cy'iyumviro gishimangira igituma asaba uwo mwidegenzo.
Igihe bari badufasha ba mbere b'imbuye uwo atwara Parseme muri provinsi Muramvya yigeze ahunga yakuma ngaho barabahamagara bakaza kumubaza akabisigura hamara twarumvika ekipe y'iwacu iragenda irabisigura kuko i Muramvya bari bagize ko dusanzwe tubikorera mugabo rero n'iyo perezida wa muco yari ikintu taravuga tuti nawe urishaje kubimenya nta kibazo kuko natwe tuza kubona yuko wa prosero kiri Muramvya aba yagirize ikindi kumbure bamaze gufata aho bari kumwe bimbuye iyo minsi ine yose itanu ariko yagaje kugenda bwa bari ngaho ntawe yigeze aja ni ukwerekana yuko aho ubutungane rwose bwomukenera bushobora kumubaza.
Ishyirahamwe Parseme risanzwe rikora mu gisata cyo guhanira hagati y'akazi na muntu no kugwanya isesagurwa ry'amatungo y'igihugu iyo mashyirahamwe yigenga 10 yari yahagaritswe mu mpera z'umwaka w'2015 imbere y'uko risubira kwemererwa gukora mu mpera z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Icyo gihe umushyikiriza manza kizigenda wa Repubulika yarikuye ko ibirego byose gikekwa ko yongeye ategeka kugurura amakonti yaryo yayugawe ku mabanki ikikekwa ko ibyaha byo gufatanya n'abashatse guhiga ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Eloje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Mutubabarire kandi mu gutangira twari twibeshye ku izina ry'umuyobozi w'ishyirahamwe Parisem ni Faustin Ndikumana. Igihe umuhuza mu bibazo by'abarundi yari yihaye cyo kuba ibiganiro by'abarundi byageze ku masezerano ntiyashoboye kubigeraho. Benjamin Mkapa yari yatangaje ku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kwari kurangira hamaze kuboneka amasezerano yumvikanyweho na leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo, ariko siko byagenze. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania yaduteguriye inkuru ikurikira.
Hari mu kwezi kwa kabiri uno mwaka w'2017 aho muhuza matatu y'abarundi Benjamin Mkapa yatangaje cese ku kwezi kwa gatandatu kwaraye kurangiye kuri uyu wa gatanu kwari guhera habonetse amasezerano yo kugarukana amahoro. Uwo yahoze atwara igihugu cya Tanzania yabivuze ariko aratanguza cese igice cya gatatu c'imibonano ihuza impande zegwa n'amatati yarusha muri Tanzania. Uwo mutama w'imyaka 79 yavuze ko abarundi bakwiye kuronka gahengwe maze bakijukira ibikorwa by'iterambere. Yamenyesheje ko ivyo bibwirizwa guca mu masezerano atewe ku mukono n'impande zose zegwa n'amatati yadutse kuva mu mwaka w'2015 aho umukuru w'igihugu ahari yatangaza ko agiye gusubira kwitoza. Abariko barabwirwa ayo majambo barayashimye mbere bamwe muri bo nk'uwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya yabwiye Ijwi ry'Amerika ku iyo sango ari ya kure yifuje ko ubwo nyene bari kuva yarusha bakuyeho intambamye zose.
Ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubu nyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubunyene. Ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi akazavuba bari mu kibe bose ngira ngo umuntu bo muhezagira
mu gihe cyo sango yarangiye kuri uyu wa gatano atamasezerano araboneka. Ibiro byo muhoza mu matati y'abarundi byatangaje ko habayemwo utogorane gusa ibyo biro ntibyashatse kudoma ku rutoki kuri izo ntambamye. Leta y'u Burundi yifuza ko umuhuza nyabuna yoshikiriza ibyo yashitse ko mu kirengo cy'umwaka wose amaze. Umushikiranganji w'intore ya gati mu gihugu yabishikirije ku munsi wa gatatu w'iyindwi imbere y'abashingamateka.
Igisabwa ari uko umuhuza azana ibyo amaze gukura mu biganiro by'Arusha byunganire ibyo abantu bashikirije ngaha na cyane cyane ko mubizi ko n'umuhuza ubwiwe yashikirije yuko azohera heza azosozera ibiganiro mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka. Uri kwezi kwa gatandatu murabona mutugeze ntacyo tuma ubwiwe nyene yo kwivuguruza ahagomba kuja inyuma ikiringo we nyene yatanze ubwiwe.
Imbere yuko icyo kiringo umuhuza yari yihaye kirangira Mkapa yarakiriye intumwa ziserukira leta n'abatavuga rumwe nayo ubuserukira igihugu cy'u Burundi muri Tanzania yakiriwe ku munsi wa kane w'igendwi ambasadeur Gervais abaye ho na byinshi yashimye kubwira Ijwi ry'Amerika kuko ngo bari mubonano wo mwibanga. Gusa yemeye ko baganiriye ivyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. Imbere yaho umuhuza yari yaheruka kwakira abaserukira urunani SNARED rutavuga rumwe na leta nkuko Charles Nditije atwara urwo runani yabishikirije bari bafise ubutumwa bwo kubaza kw'iyo sango yo kurangiza ibiganiro izo kubahirizwa.
Cya kabiri twabishikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe ukaba wavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono. Ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika uno munsi atakintu kimwe kirakana yuko kandi kwa turarumvikana n'ibyo tuzoganira n'ingera tuzobigenza n'abazotumirwa baribo nukufuwa leo nama sezirare karamoni kejo mgitondo
monama ya wakuru bibi huguzi Afrika yubu seruko iheruka kuba umuhuza yara shikiriji chegira nyuchahu agere jibikogwa Benjamin Mkapa ya sabjeko yoshegi kigwa bihagije mgikogwa arimo monamba mnyi ya shikiriji harimoko imande zose zitare mirapichara na kumeza ibigia niro kugira ngomoti uboneke yemejeko iyo hadasivje leta hasiba abatavu garumge nayo hafi mia kibiri iraheze akarere gato yumuhuza numufasha wiwe ariko gushika nubu haracakogwa imibonano ku mpande zegwa na matati kugira ngo azotangure ibiganiro nyezina Cyclave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imyaka ibiri irashize nta mazi aboneka mu bitaro bito by'Inyarucamo byo muri komine Bukeye y'intara ya Muramvya. Abahagirira ibibazo cyane na ababyeyi bahibarukira. Ubuyobozi ku rwego rw'intara buvuga ko bukomeje kugerageza gukemura icyo kibazo gisanzwe kibonekeza muri rusange mu makomine nka yose y'iyo ntara ya Muramvya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Donse ukorera i Burundi.
Abanyagihugu baba mu micungararo y'ivuriro ritoyi y'Inyarucamo muri komine Bukeye baridoga ko bataronka amazi bakoresha igihe bagiye kugivuriza ko ibyo bibasaba gukoresha ayo barinze kuja kuvoma mu mabomba. Bababazwa n'ingene icyo gikorwa kibasonga mu kubaca umukuza. Ababyeyi bahibarukira bavuga ko bataronka amazi boga. Abagwarije mu bitaro nabo bakavuga ko bataronka uwo basigarana umugwayi. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Hari aho ugwaje urembye bidakunda ko byisigarana. Urumva ngo araza amazi turadufi.
Urumva sise bakwerekeza umubyeyi kwa muganga namana baherekeje. Umubyeyi yibarutse muganga akatama bijya bintu nyine bitegeje ko nyine umubyeyi bigira neza. Cyangwa bijana ahantu mu cyoko. Nta amazi ari nta bombo riha dukoresha.
Iyo ngwane tubabona yuko menga kuryo vuriro byabikwiye yuko menga umubyeyi yonka dushe acaje kobora kwambariramo akaronka dushe akagenda yigetse neza.
Muri iki gihe amazi yabuze nyukuri inzungu baradigia kuera amazi achaba maki.
Ububukene bwa amazi butera ingorane cyane ababyeyi bahibarukira cyo kimwe na baba babaherekeje. Abakenyezi bakuze baherekeza abakiri bato kwibaruka bababazwa n'ingene bataronka aho bamesurira impuzu zifite umucafu uhejeje kwibaruka. Aha ni mugihe bibasaba kuja mu ruzi kabereza bita mucogo ruri mu mwonga uri nko ku kilometero y'ivuriro rya Nyarucamo. Adrienne Kenese umwe muri abo bakenyezi atubwira uko amaramazwa no guhurira n'abana batatahura ibanga ryo kwibaruka ku ruzi kabereza.
Nanurumva tumaze kuja mu ruzi hari igihe ugenda nk'umugahura nk'urugaruka rw'abana nk'irya micafu nk'iki urumva birateye isoni. Byiza ngo turonderera ibombo nyine tukanka amazi y'ibyo bikorwa by'abavyeze ko ari bintu nyine bitoroshe haje kukira hiherereye.
Abanyagihugu bo mu karere uru ruzi kabereza rucamwo bafise amakenga ko ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubabangamira na cyane cyane abana.
Jemesenga ariko uri hari yeto hari ya kwisengero ntamenya je uzandiko ndagiye shobora no kuyanwa n'umwana ashobora kuyanwa yanyotewe urumva abari karanwa ingwara abari karanwa ingwara kandi naboga bacaboga amazi mabi.
Amakuru dukura mu bakozi bo kwivuriro rito y'Inyarucamo nuko ubu bukene bw'amazi buhamaze imyaka ibiri bwavuye ku muringoti wayahashikana waciwe n'abanyagihugu. Uko kumena kwavuye ku gashavu bari bafise kuko amazi abarengana nabo bayakenye ku mitumba babamwo. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muramvya ajejwe ibibazo by'ubutunzi mbaze umutima Laurent avuga ko bariko baragerageza gukemura icyo kibazo. Aha mbere agahamagarira abanyagihugu kubaha inyubako rusangi.
Turafise ibibazo bimwe by'amazi mugabo gerageje kuraba urugero amazi dufise mu masoko yego amabomba nitwava ko arakwira hose mugabo tuburikora kuri za rusengo mu Bukeye yego kubera hari mitumba ihananye yegereye ikibira kiryo vuriro amazi ahashika bigoye mugabo twibaza yuko mu minsi iri imbere amakomine ariko aragerageza mu migambi bashyira mu PCDC barabiteguye gusa baracarondera uburyo bwo kubikora. Kama turateye akamo abanyagihugu ko boza barakingira inyubako rusangi n'amazi arimo.
Nubwo intara ya Muramvya muri rusangi ikenya amazi, amakomine nka Bukeye na Mbuye hamwe no mu gisagara cyo kumugwa mukuru w'intara niho habangamiwe nubwo bukene bw'amazi. Isiguro nuko utwo duce turi mu mitumba ihanamye aha amazi asaba uburyo bwinshi kugira ngo ahashike ariko kandi ibintu biruko mu gihe intara ya Muramvya isanzwe yegereye ikibira cateza Imuramvya mu ntara yo hagati mu gihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jerome Nyonzima ndabaha ikaze mu kino kiyago cha politiki Ntorere kazoza mwikundira gisamia na kwijwi rya Amerika No musi twatugiye kugaruka ku biganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu. Tukaba dushimikira ku byumviro byo rwaruka rwa hano mu gisagara cya Bujumbura. Reka mbere muri kano kanya mijambo Jean Paul Nico ndigiriye aganirize runo rwaruka.
Turi muri komine Nahangwa aho turi kumwe na bamwe mu gwaruka bari mu migambwe n'abatari mu migambwe bava mu mazone ya Ngagara na Kamenge muri kino gice rero tugira tuyage na runo gwaruka mu Burundi no munsi ariko ravugwa ikibazo cy'ibiganiro ibiganiro via rusha bihuza abanyepolitiki murabona ko akarere kashyize umuhuza Benjamin Mkapa ngo afashe abarundi kumvikana bwa wari impari mu banyepolitiki bomwe wati aba barajamwo ati ni bajamwo kubwa ubona nkugwaruka usaba iki ubona byogenda gute
mu biganiro habaho abatumvikana ni haba habumvikana mwisanzwe yo habaye kutumvikana hikiraho bose mu bawo bantu batumvikana sasa iyo habaye ngo ati ngo bajye bagize ibi ngo niboja ngo niboja mu biganiro je cyo nusaba nuko twese twoje mu biganiro abakuse abashatse guhirika ubutegetsi bakaje mu biganiro bakemera bakaje mu biganiro na leta y'u Burundi kemera kaje mu biganiro ko bo baravuga yuko batokucyana n'abantu bashatse kubahirika mwisanzwe bareke kumuhereza umutima bemere bajye mu biganiro kugira tugire iki tube mu mahoro kuko hatabaye ibiganiro nta mahoro kuko nabonye ne gihe hava mu ishamba harabayeho kwicara ku ntebe ha ibiganiro maze baratorera umuti ibintu bigenda ku murongo nuko biri
ubutegetsi bwa buravuga buti ko bari gusasira indavu ikibi ati nowe bagiye mu biganiro no munsi ejo naho mu 2020 ari abazokubita kudeta baje mu biganiro 2025 ati baje mu biganiro abavuga kubabwira mwiki
mu bisanzwe ibiganiro zo kwa maho kuko ijya hari habera ibiganiro hari intebe ziriyo zijya zagenye ibiganiro nyene
kuba zirindiriye abantu
bijya zuma zirindiriye abantu nyene badishire ko ibiganiro n'ubundi ibiganiro zo kwa byabaye no mu demini veni gushika no mu demini senkanda yego
abavuga yuko ko wari gusasira ndava kudahana naho
nibyo ku bantu bahishatse guri ku butegetsi bobo icyo bashira ku icyo bashatse ku icyo bashatse gushikako mu isanzwe bashatse ku icyo bashatse gushikako nticabaye okay ko kitabaye rero nuko rero bace babona ko bace babone ko kwicyaha hama bajya nawe bari ku butegetsi bace babona ko bajya babona ko kwivyaha nase cyo cyare kugira gihere nuko bo kwicarana bagashira umuti hamwe ujya akavuga ati je mpamvu nagira ngiriki niki na hama mugabishira ngaho hama mukabona inzira mwifata gira
nawo bagira bayigire baravuga igituma bagira bayigire
eh bakavuga
ngo bubukagira icyo bushikiri
eh hama
ubwanyu urashaka kuboneka
umuti ukacuboneka
we nkugaruka rero musaba ibiganiro birimo bose muri maki
bose
ikibazo cy'ibiganiro kimwe impari ku bwanyu musaba iki mora vyogenda gute
nimba yakure yitwa niyo ngabire Gerard ya Serukiri zindi mbona yakure muri zone ya Ngagara jewe nkuko aba turi kumwe babivuze nagoma ndabibutse yuko ata kwisinzima hari umuntu yakira umuntu yagirizwa icaha sina matati nabuze kwa nicha nicho gituma amateke kwa towe nero kani tuko hawa demokrasi kwa udukure mpiniti udahana nukufuga wategelezwa guhanwa ya, ya rusha nijo vikani wa hama gara jayo visha ase bikazanga bika muuruni tuwezi tukazio mba kabisha mumiko abashua kulichara wa kichara wani na waka ya sista hanze ya terichang hindi wa wazwa walimu mbwari abagiri zwa kuhilika ubutegeti abo onye tuletse nubu onye na narimwe twifuza yuko bopfa bahamagawe mu biganire niba banze bahanwe canke basaba ikigongwe abajeje ugitanga ari se barundi arabarundi nta yandi majambo twenze ngaho onye
umwe baravuga ati nibajemo ati nibo bafitanye amatati na leta ati nico cyotuma igihugu kiva mu ngorane kirimo wowe kubera kuvuga ati batojamo inkurikizi zyogira bagiyemo ni nyabaki
mugiye babone kuba renganijwe bare kwitura inzego nkuza makunja nge national kandi ntako batakoze baragiye muri ntuze constitutionnel barabwirwa neza baje muri he hanze hose bose barabakura kunzira nta kuntu rero cyakoresha ingufu ingufu ntizikora nibareke amatora cyanye ubutungane ukore ikore zari kuza kugenda ubure ko akoresha ingufu ingufu zirahanwa kandi zitezwe gutuzwa ku isi yose
none ku bwanyu ibiganiro muti vyojamo bandi
twifuza yuko vyojamwo abanye politike bose mugabo batagirizwa gukubita kudeta
iki cyumviro muruva yuko murimura ko yasendeze wowe ati ko bari kudahana niko vyumva wowe
jewe vema sinzi ngene ukivuga mwisanzwe ukukuna agisiguye ni formasyo ni babahaye niko biri niko ategezwa kuvuga bose niko ategezwa kuvuga kandi na utobaza uyu uwunda kubwira uko nyene barabihonze niko biri byababingiye cyo cyo nubona zijya ntebe ziganiro zicara ko abantu badahuza badasangiye bo umwe abone icyako kindi wunda akabona icyako iki wunda akabona icyaki cyo gituma rezi ya ntebe zicere ko abantu badahuza zicara ko abantu badahuza hama bashire umwe wese akavuga ati je nabigize kubera iki ubundi nawe kubera iki wabigize hama hama hazo hari umuhuza amaca atabitore nyishu
Mera ndabona muri gema ariko arasaba mikro cyo kibazo ruva ko ari ukutabona kumwe baba mu gwaruka muriko muravuga muti je bigara nibijemo wose mbere nawo washatse guhiga ubutegetsi bajemo mbuga murumva yuko ari abavuga bati ko ari kudasasira indava ukudahana ikibi atabo kirazira ko bajamo none izi mpari nizo ziri no mu banye politike ubwa tuzisaza no mu gwaruka muri mwebwe ubona byogenda gutibi
je nibaza yuko yaba arabahiritse ubutegetsi n'abanye politike bandi twese turabarundi kandi twese dukeneye kubana mu mahoro n'umutekano nibaza yuko boraba abagira ikosa bagahanwa basavye imbabazi bakabareka hanyuma bakajya mu biganiro bumva bahuye banywana
mugabo mwe muravuga muti abashaka guhika ubutegetsi bahanwe
abagira ikosa bahanwe
abagira ikosa mugabo batagira ikosa baje mu biganiro
batagira ikosa baje mu biganiro
ababije baravuga bati ibiganiro niro nivyo mugabo nikibuza yuko abagirwa ikosa bahanwa n'amategeko
turavye ibi bintu bihururike mu Burundi ivyo bantu bari ko baravuga ngo ati ngo ashobere guhana abantu baravye batangiye mu mizi urumva kuva na kera ho nyene n'umugambwe uri ku butegetsi nigiye waza ku butegetsi ufata ubutegetsi hari amakosa bagira urumva ntibafashe ngo ati ngo nawe ngo ati ngo wabe ngo ati ngo bashobore ngo guhanwa ngo ibi byaho barakoze barashoboye kubazana babicarika ku ntebe bashobora kugira ngo ati barabe ingorane igituma ingorane u Burundi bubayemo muri ico gihe nje sino kwiyumvira nga anya hanini guhana nkeneye ko ibiganiro byojamwe bose kubera na hajya anya kugira bashike ku butegetsi habaye ibiganiro kandi hariho n'amakosa bagagerageza kugira ikigongo cy'agateganyo nkuko byari bisanzwe
cyane niyo ngere cyane kumwe nababwire yuko abo bajene turi kumwe ngaha anye ndabibutse neza bareke kwitiranya ibintu n'ibindi kuva mu mirongo nibutse neza cyane 88 61 93 no kuvuga aho hose bagumye baniga demokrasi bagiye mu ishyamba mu 93 bahejeje kugandagura incungu ya demokrasi bacha bavuga ati none demokrasi tuyihebe tuje turagenda kugira ngo tuyihabure ize neza yaraje rero ni yirere y'amatora twaratunganije 2005 2010 na 2015 ubu rero abandi ntibaheze yere bacera byukira nabukira kugira abone yuko demokrasi gombe zimbatare bacha barara bishobokoresha bacha bacha kuri babande bamema yuzi baronderizi wabo batarondezi neza igihugu bacha baronde ikuntu bo kubira gukubita kudeta ariyo baronde imparo amagabranyama izo rero nibaso kwimvira ngo aya makosa yabaye 2015 kwa asana yatanguye no nane tuwa cyangwa kandi gome oya aya makosa ya 2015 na makosa dasanzwe y'ugomba gusubiza demokrasi inyuma no nane tuwa ubu rero kugira biho neza nibitangure bahanwe cyane bafukame basaba ikigongwe ukutamenya kubaho kandi kugwa kibabazi no kugwa ntuvyuke ataraho turasabye abahuza n'abazungu bose babafasha bose babanze bakire ikintu cuko umumvisha yuko bose ari ikigongwe canke bemere bahanwe dusaba rero yuko muri make kugenda abatagirizwa kudeta hafuma hagenda bajya batire redini fason message ya WhatsApp abo rero basoke ibupapuro rubafata basohotse niba barondera inzira inyaruka yo gufukama imbere y'abarundi n'abarundi kazi
urashikiye ibiganiro bishobora kujya mu bane banye politike bose
abakoze ibyaha
cyo muri make ngageje kuvuga muri make cyo noterera kugwaruka isaba ko hoba ibiganiro bizatosuma bisubi izingwane turimo bishya dica zihera no umunya tutumva ngo habuze igitoro ngo hakuri ibiganiro nimba ibyo biganiro bihuje naka na naka izingwane turimo dica zihera ubya vuga ngo karahara muganda ntibacura hagenda arimo icyambere na mbere abatafise batavuga rumwe kuko ntogenda guharira abavuga rumwe hama hagenda abo bantu batarimo acabize ingorane
jewe ni rya jambo nyine ngaruka ko icyo tusaba gusa nuko huboneka icyicaro cyabagirwa nibi n'abagirwa nibi bakicarana bagatorera umuti icyo nicyo mbona cyokorwa ubwa mbere kuko ibi byaba kudeta bitaragera agenda ziyuko ntivyari bigeze kuri amadugura geze nka ubukene ibiki ibintu byugaye ntivyari bigeze ndibaza ibitoro birugagwa amadevize ubukene mu gihugu icyo dusaba rero nibice kuri ya ntebe irabarindiriye kandi n'ibi biganiro biriko birateba vreme banywa ikirenge bikwega vraiment twe turipuza yuko ibiganiro byo bavamo ibintu byiza tukava muri ibi bintu hama uburundi ukagenda
aho ibiganiro byo bava mu nzira kubwanyu ari umwizero ni nyabara
okay ibiganiro bivuye mu nzira no kuvuga twe twizera yuko ibiganiro bivuye mu nzira no kuvuga haba hakuvuyemo ikintu cyiza hama tugatora tukaronka kuyoko abazungu bakazana bakaza ku bwinshi kugishinga imitaye
umwizero ni kubiganira uno munsi
umwizero ugeza kuno munsi byugariye hari ahantu
twe nibaza yuko twosaba yuko abanyepolitike tubatumira kwitabiganiye ibintu bizimbye bizimbira mu CNDD ibintu bizimbye bizimbira mu FNL ibitoro kibuze kibura kuri bose rero twe twotumira kugira ngo umutuboneke kuko abavyeyi bararushe gwaruka rurarushe hari ubukene budasanzwe mu gihugu rero icyo twotumira abanyepolitike n'abarundi bose nuko kwitaba ibiganiro turize neza yuko bitavye ibiganiro hari kizohinduka haba atari ku ruhande rwa leta n'abari ku ruhande rwa leta bose abajejo kuja mu biganiro bose bakitaba ibiganiro
urakoze Jean Paul murakoze namwe gwaruka mwariko murashikiza ivyumviro vyanyu kuvyerekeye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu Jerome Nyenzima ndabasezere mwebwe mwese mwariko mwumviriza Ntorere Kazoza ndabipfuriza kuroniko mu banyu no mu vyanyu nabutaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibera imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Barakoze bagenzi bacu bo muri studio y'Ijambo batugejejeho ikiganiro Ntorere Kazoza, akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire mwese mwayakurikiye, dushimire ingenieri wadufashije muhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemaskara labadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.